Hii ni Radio Isvidi Amerika. Radio Isvidi Amerika i Washington DC mukirundi no mukinyarwanda mwiriwe nshuti muduteza amatwi muri kumwe na Videniyo Ngabo
na Thomas Kamirindi mwiriwe neza se ikaze muri aya makuru
muri leta zunze ubumwe za Amerika muri iki gihe hararangiye abakiri abato bagize amashyirahamwe gutorwa muri programme yari Mandela Fellowship programme ibahaka ryo kunonosora ibikorwa by'iterambere baba baratanguye mu bihugu byabo
kugira ntangure gukora uru ruganda hari muri 2017 nari impejeje amashuri haciye umwaka mpejeje amashuri mugandicara ndabura akazi sinaronka nokora sinaronka ikintu na kimwe ngira mugabo cinda vuga ati none kuguma nicaya ni hamwe sanga wirirwa kumarigara
Wani Elvin ishimwe murundi kazi ari muri programme yari Mandela Fellowship yatunganijwe na president n'uhazari president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama programme iha akaryo imboneza z'abakiri bato bava mu bihugu bitandukanye vyo muri Afrika ko kuja kurahura ubwenge muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntumbero kubafasha kubandanya barangura neza imigambi iyo guteza imbere abanyagihugu baba baratunga baba bararatanguye mu bihugu byabo mu Burundi umugambwe SNL ubandanya kwidogera abajejwe intwaro mu gihugu kwataco bariko barawufasha mu kubuza ababandanya gusibanganya ingoro zawo mu Rwanda naho komisiyo y'igihugu yo kugwanya genocide ivuga ko kudafata neza amasura mu manza za genocide bitebesha izo manza Abategetsi ba Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo batangaza ko umuntu agira kabiri yanduye umugera w'indwara ya Ebola mu gisagara cya Goma yitavye Imana mu gitondo cy'uno munsi kwa gatatu.
Afrika yunze ubumwe irasaba ko abarashe abanyeshuri muri Sudani bahanwa by'intangarugero.
Igihugu cya Kenya cyasubiye kugurura uno munsi kwa gatatu hoteli Dusit D2 umurwi Ashabab wakoze ko igitero mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye turagaruka ko mu kanya gato cyane mugume hafi ya maradio yanyu idoni makuru yo hijyano hino tubafitiye muri aka kanya abategetsi ba Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo batangaza ko umuntu agira kabiri yanduye umugera w'indwara ya Ebola mu gisagara cya Goma yitavye Imana mu gitondo cy'uno munsi kwa gatatu n'umunsi umwe inyuma y'uko bitangajwe ko yanduye Ebola umuntu ari mu myaka ya 40 yacukura ubutare yari yatahutse muhiriwe avuye mu karere k'intara ya Ituri iri mu buraruko bushira ubuseruko bwa Kongo nta muntu yarazi ko afise Ebola muri ako karere abategetsi bishira hamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS bavuga ko umuntu ashobora kuba yanduye Ebola hagati yahitwa Komanda n'igisagara cya Goma yafashe amapikipiki y'amatagisi mu kiringo c'iminsi itari mike mu karere karimwo abantu benshi ahakiza ca Ebola gikomeye cyane umuntu yashitse mu gisagara cya Goma ku itariki 13 z'ukwezi kw'indwi yatanguye kwerekana ibimenyetso bya Ebola ku wa mbere w'indwi iheze yashizwe mu kibanza ciwe ca wenyene mu kibanza abantu bajejwe kuvurirwamo Ebola ku munsi wa kabiri yamaze iminsi 5 avurirwa imuhiriwe mu nyuma yahaja mu kibanza c'ubuvuzaho yiketswe ko afise Ebola avuga ko ashobora kuba atarazi ko yanduye Ebola abantu bamwegereye ariko barondegwa kugira bahabwe urucandago rwa Ebola ruriko rugeragezwa muri iki gihe abantu bashobora kwitiranya ibimenyetso vy'umuriro mwinshi mu mubiri uterwa na Ebola n'indwara ya malaria karere ko mu buseruko bwa Kongo na karere kasinzi kajwe na malaria
abayobozi b'amashami y'umuryango w'abibumbye 4-1 rishinzwe ubuzima OMS irya kabiri rishinzwe ibikorwa by'ubutabazi byihutirwa OCHA irishinzwe abana UNICEF n'irishinzwe ibiribwa ku isi programme d'alimentaire mondiale baso itangazo rimwe bose bashyize umukono bibutse yuko icyorezo cya Ebola kimaze umwaka muri Congo umwaka uzaba wuzuye ejo ku itariki ya mbere baributsa ko muri uyu mwaka wose ushize abantu 2,600 byemejwe yuko koko banduye Ebola barimo 1,800 bapfuye baributsa yuko umwe kuri batatu mu barwara Ebola ari abana hanyuma bakavuga yuko nanone abantu 770 bayikize bakavuga bati kurwanya uburyo Ebola yandura biragoye ariko birashoboka. Baravuga rero ko bashoboye gukingira abantu barenga 170,000 muri iki gihe, kandi barakurikirana abantu 77,000,000 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, no mu rwego mpuzamahanga abantu b'abagenzi b'abanyine barimo batembera. Barasaba buri wese gushyiraho ake kugira ngo duhashe iyi Ebola, kandi bunamiye abayizize muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iriho ryari itangazo ryari amashami ane y'umuryango w'abibumbye iharanira ubuzima bw'abantu, iharanira kugoboka abantu byihutirwa, UNICEF riharanira uburenganzira bw'abana, n'ishyirahamwe nako na Programme Alimentaire Mondiale ariyo ishinzwe ibiribwa. Rero
Radio y'Amerika Washington DC. Igihugu cya Kenya cyasubiye kugurura uno munsi kwa gatatu Hotel Dusit D2 mu rwi Al-Shabab wakoze ku gitero mu kwezi kwa mbere. Cabaye kimwe mu bitero vyihaye inkumbi kurusha ibindi mu gihugu cya Kenya mu kiringo c'imyaka itari mike. Abantu 21 barishwe muri icyo gitero camaze amasaha atari make ku mugwa mukuru wa Kenya, Nairobi. Abarwanyi b'umugwi Al-Shabab bakoze igitero kuri iyo Hotel Dusit D2 aho baturikije amabombe. Mu vyatumenye abantu bari bahari bari batekewe n'ubwoba batungwa nayo bameze. Inteko zijejwe umutekano z'igihugu ca Kenya zahagaritse ico gitero umunsi wakurikiye abakoze ico gitero bose barishwe, abantu barenga 70 baratabawe. Ico gitero co mu kwezi kwa mbere cerekanye ububasha bw'umugwi Al-Shabab bwo kugira ibitero vy'inkumbi. Ivyo naho ibitero vy'indege z'ingwano za Amerika kuri uwo mugwi muri Somalia vyiyongeye ku ntwaro ya Perezida wa Amerika Donald Trump. Gisata c'ingenzi kizana amafaranga menshi y'agaciro muri Kenya caragiramiwe bikomeye n'ibitero vyihaye inkumbi vyakozwe n'umugwi Al-Shabab muri ico gihugu. Abategetsi bajejwe gisata c'ingenzi muri Kenya bitavye ibirori vyo gusubira kugurura Hotel Dusit D2 vy'uno munsi kwa gatatu. Iyo hotel yari imaze amezi atari make iriko irasanugwa.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda. Aya makuru tuyakomereze muri Sudan, aho umuhuza uhagarariye umuryango wa Afrika yunze ubumwe Mohamed Hassan Lebat mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru uyu munsi i Khartoum yasabye ko abarashe abanyeshuri ku wa mbere bakurikiranwa bagahanwa by'intangarugero. Uyu munsi kandi abanyeshuri basubiye kwigaragambya ari benshi, bari bafite amafoto ya bagenzi babo bishwe barimo abana b'ingimbi bane barashwe n'abashinzwe umutekano mu mujyi wa Olbeid basakuzaga ngo turashaka guhora, ntabwo dushaka impoza marira. Uyu munsi nanone leta yashyizeho amasaha y'umukwabu mu mujyi wa Al Obeid, umurwa mukuru wa leta ya Kordofan ya ruguru irirwa hagati mu gihugu cya Sudani. Ejo kwa kabiri leta ya Sudani yafashe icyemezo nanone cyo gufunga amashuri yose mu gihugu cyose mu gihe kitagenwe kubera iyi myigaragambyo y'abanyeshuri.
Naho muri Tunisia umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu Youssef Chahed azo kwiyamamaza kuba perezida mu matora y'imbere y'igihe azoba ku itariki 15 z'ukwezi kw'icyenda uyu mwaka. Mugambwe wiwe Tahia Tunes watangaje iyo nkuru no munsi kwa gatatu abonwa ko ari we azoba ari imbere y'abandi ku vyereke gusubirira perezida Beji Kaide Essebsi yitavye Imana mu ndwi iheze. Essebsi yari afite imyaka 92 yafashije kuyobora ikiringo mvata kibanza cashikanye kuri demokrasi muri Tunisia inyuma ya revolution yabaye mu mwaka w'2011 yashinguwe ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye. Umukuru w'inama nshinga mateka yarahiye mu mabanga yo kuba umukuru w'igihugu vy'agateganyo mu ntumbero yo gushikana igihugu mu matora mashasha. Slim Azabi, umunyamabanga mukuru w'umugambwe Tahia Tunes, yatangaje ko uwo mugambwe uzogena Youssef Chahed kuba umukandida wawo mu matora ategekanijwe ku itariki 15 z'ukwezi kw'icyenda. Mugambwe Tahia Tunes watandukanye n'umugambwe Enata wa Beji Kaide Essebsi muri uyu mwaka, ukaba ari wo mugambwe ukomeye cyane muri iki gihe mu nama nshinga mateka y'igihugu cya Tunisia. Nta mukandida umugambwe Enada uragena. Mubandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahera mu Burundi amugambwe SNL ubandanya kwidogera abajejwe intwaro mu gihugu kwataco bariko barawufasha mu kubuza ababandanya gusibanganya ingoro zawo inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika rifashijwe n'abakunzi bayo mu Burundi mushikirizwa na Desire Hatungimana ari mu Rwanda
Abanywanyi mu mugambwe SNL bo muri zone Kizuka ya komine n'intara ya Rumonge bavuga ko bavyutse mu gitondo cyo wa gatatu basanga ingoro y'uwo mugambwe yarayituriwe imijyango n'amadirisha mu mugambwe SNL ku rwego rw'igihugu bashikiriza ko iriko birabera mu Rumonge no mu yindi mihingo y'igihugu bijyanye no gusibanganya ingoro z'umugambwe wabo bidatahuritse Terence Manirambona avugira uwo mugambwe yatangarije Ijwi rya Amerika ko ibiriko biraba bifise intumbero ya politiki
ndere andere twoga nibaza ko intumbero ya politiki kuko kubona ingoro z'umugambwe SNL ziko zira zimwe zibomogwa ibiturigwa itononwa bakazisiga amarasa ahugwa tubona umengo tufise intumbero ya politiki ariko rero mbanza nibaza nimba intumbero ya politiki kuko abantu aho kuza gusigura imigambi yabo babibwira abanyagihugu bakaza gufata amazu y'umugambwe ukoreramo atunze twovyita kuko sindiko kutihanganira gusanze ni umengo ikora rengo rugiho azwene bikora bijya n'ino mu gihugu cyane cyari bimaze kuba ku ngoro z'umugambwe SNL
ingoro y'umugambwe SNL yarayituriwe muri zone Kizuka inyuma yaho kuri uwa kabiri buramatari w'intara ya Rumonge atereye akamo abarongoye imigambwe gusaba abanywanyi babo guhagarika ibikorwa bitoteza abandi ako kamo buramatari Juvenal Bigirimana yagateye mu nama yagirishije abaserukira imigambwe
ibi bintu nibaze ko bishya bihagara nimba hari umugambwe wo bugira organize ati tuje kudetruiza ibimenyeso by'iyindi migambwe ivyo bintu bihagararira twarabonye ibimenyeso byinshi byononekaye si iyo ngoro gusa ya SNL si izo basinza amase twarabonye ibimenyeso bya SNDF de Diburambi bisambugwa twarabonye amadarapo ya SNDF de yibwa amadarapo ya SNDD nayo nyene yibwa hariho amadarapo ya Ranake yibwa abo babose boroganiza ibi bintu tusabe vrema bahagarikire nga
ako kamo kabura matari kamaze umwanya urumara bikinza gahumbezi mu joro ryu wa kabiri baturira imijyango n'amadirisha y'ingoro y'umugambwe SNL muri zone Kizuka mu mugambwe SNL bakabona ko imvugo y'abajejwe intwaro itajana n'ingiro uvugira umugambwe SNL Terence Manirambona agasaba nyabuna abajejwe intwaro n'umutekano kwerekana abakora ako kabi kabishe
ndivyumvikana mu gihe ingoro z'umugambwe SNL zibazamenyeshejwe abajejwe intwaro yuko zizokugururwa canke aho ziri hama bikaba mu ijoro mu minago abantu bakaza kabomora inzu bakagenda inyuma y'isaha y'amasaha abiri urumva ntivyumvikana intumbero ya politiki ni twose tuzashyira kure hama murazi yuko tuko twimiza igihe cy'amatora ko murengera ngo bashakwa ari bamwe mu bo twaba turi ku rubuga rwa politiki bavuga bati reka tubaburabuze gushwe n'umunsi rero turindiri yuko ababijejwe batwereka ko ababikora kuko birateye amakenga womengo abo bantu barabikora nyine bigaherera iyo sanye rikijyana kuko niba nta ntwara afatwa nta niheyiheyi bavuga bati naka twashe kubona yuko nakabise mu ruhara kugira ngo inzego zifate mu bintu amaze akarikije bintu mu maguru mashi
buramatari w'intara ya Mwonge asa n'uwumvise akamo gategwa n'indongozi z'umugambwe SNL kuri uno wa gatatu yishikiye mu Kizuka kuraba ivyaraye bibaye Juvenal Bigirimana yahaye iminsi 10 igipolisi kugira kibe cyashikirije abaraye baturiye ingoro y'umugambwe urongowe n'umushinga mateka agatongwasa iyo ngoro y'umugambwe SNL yarayituriwe muri zone Kizuka yo kugure ku munsi wa gatandatu w'inondwi igize iya gatanu yononywe mu ntara ya Rumonge mu kiringo c'indwi imwe ni ya 12 isibanganijwe mu ntara za Ngozi Bubanza Bujumbura na Rumonge mu kiringo c'indwi zitatu nkuko bishikirizwa na Terence Manirambona avugira umugambwe SNL
kuba twumviriza muri uyu mwanya izi nkuru zibibera ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi Ijwi rya Amerika ryifashisha abanywanyi baryo mu kuzitegura kuko leta ya Burundi yabujije abamenyesha makuru bacu kurondera no kudushikiriza amakuru nayo mpamvu amakuru asomwa n'umenyesha makuru ari hanze y'igihugu cy'u Burundi namwe amuherereye muze mudushikirize amakuru y'ibiberaho muri aho mukorera aho mwiga naho mugendera
Mu Rwanda Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Genocide CNLG iravuga ko kudafata neza abatanga buhamya bidindiza imanza za Genocide CNLG yabitangaje iri kumwe na Ministre w'Ubutabera uyu munsi bari kumwe na Komisiyo yo kurwanya Genocide mu nteko ishinga amategeko ibindi kuri inkuru twumve umunyamakuru wacu Asumta Kaboyi
Ministeri y'ubutabera ntivuga rumwe na komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide CNRG ku kibazo cy'abatangabuhamya mu manza za genocide ubwo abadepite bagize komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda no kurwanya genocide mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda basuraga komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide. Iyi komisiyo yabagaragarije ibibazo bitatu byugarije abatangabuhamya mu manza za genocide. CNRG ivuga ko hari ubwo abatangabuhamya mu manza za genocide batitabira gutanga ubuhamya kuko batabonye uburyo bwo kugera ku nkiko. CNRG yanavugaga ko hari ubwo abatangabuhamya siba kuza gutanga ubuhamya bwabo bigatuma habaho gusubika byato natizo manza z'abakekwaho genocide no kuba kandi abatanga ubuhamya badakurikiriranwa neza bikaba byabaviramo kugira ibungabana nyuma yo gutanga ubuhamya. Komisiyo yo kurwanya genocide yanasabaga inzego zibishinzwe kurinda abatanga ubuhamya bafungiye icyaha cya genocide muri gereza ariko bagize uruhare rwo gushinja abagenzi babo. Abadepite basabye ministre w'ubutabera ko bagororwa bagize uruhare rwo gushinja abagenzi babo mu manza za genocide batandukanywa nabo bashinja.
N'ishingi cyo kuvuga ngo aba bantu bari muri gereza bakoze genocide bashinja abagenzi babo, natwe kuko ntago twashaka ko bitabwaho ko muri gereza barimo ngo bitabweho by'umwihariko cyangwa bashakirwe umucungagereza ubahagararaho. Natwe twabwaga ko niba afite umuntu ashinja bari muri gereza imwe, umwe bamwemurira muri yindi, nk'uko yabibwirwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa wa CNRG. Twatekereje icyo ngicyo nawe n'icyo yaproposaga ko ari byiza ko igihe hagaragaye ko umwe ashinja mugenzi we ari muri gereza imwe, umwe agomba kwimurwa mu buryo bwo kubaha umutekano w'uwo mutangabuhamya cyangwa se kurinda ko yamukorompa, kuko hari ibyagaragaye nk'uko nawe mwabivuze ko byagiye bigaragara ko bashaka kubakorompa nubwo hari abemera cyangwa se hari abandi bakomeza bakaguma
Iki kibazo cy'abagororwa bashinja abagenzi babo uruhare bagize muri genocide. Bwana Faustin Nkusu, umuvugizi w'ubushinjacyaha bw'u Rwanda, nawe wari mu nteko ishinga amategeko, yasobanuye ko bagikemuye na mbere y'uko CNRG kivuga.
Dufite abatangabuhamya bakatiwe n'inkiko batanga ubuhamya muri izi manza. Ikigaragara ni uko hari bamwe byagaragaye ko bagiye bagerwaho nabo bagomba gutanga ubuhamya kugira ngo babashinjure, ariko inzego zirabikurikirana. Ariko hari n'abandi bagaragara ko bagezweho nabo bantu kugira ngo babashinjure ariko bakanabyanga. Ngira ngo rero ni ibintu byiza birahari, ariko icyakozwe ni ukugira ngo noneho abantu batandukanywe. Niba abantu bafungiye ahantu hamwe, umuntu agomba gutanga ubuhamya ku muntu agomba gushinja atanga ubuhamya bari muri gereza imwe, byaba ari ikibazo. Ariko twayibonye mbere, ndetse turanabatandukanya ku buryo umwe ajya ahinda akagumaho ku buryo izo contact nabo zagumaho.
Mu bibazo bindi bitatu CNRG yagejeje ku bagize komisiyo yo kurwanya genocide mu nteko ishinga amategeko, byose bigendanye n'uko abatangabuhamya bitabwaho. Minisitiri w'ubutabera Johnson Businge yavuze ko ibi bitarangwa mu butabera bwo mu Rwanda.
Iyi transaction ya y'umutangabuhamya no kugira ngo aze mu rukiko atange ubuhamya ntabwo ari business. Tujyayo, tujya mu rugo rwe, tukamushanga, tukicarana. Ni imikoranire irimo icyubahiro cyinshi, irimo n'ibanga. Ibyo rero ntabwo byahinduka ikibazo cy'itike, yaba ari mu Rwanda yaba ari hanze y'u Rwanda, ntabwo byahinduka ikibazo. Kuko icyo twese twifuza ni urubanza ruboneye. Hari ikibazo cyo umuntu ushobora kwanga kuza gutanga ubuhamya. Itegeko buriya ntabwo ryemera ko ufite ubuhamya wanga wihitiramo, ndemera kubutanga cyangwa sinemera kubutanga. Hari nubwo itegeko ya mucamanza yafata n'ibindi byemezo kuri bariya bagira ihungabana, nacyo tugifate mu bintu byo gukumira, tutanagihindura ikibazo cyane. Sintekereza ko twari twagira ikibazo nk'icyo na rimwe, kuko ntacyo ndumva.
Ibibazo byose byagaragajwe na CNRG nk'ibibangamiye abatangabuhamya mu manza za genocide, minisitiri w'ubutabera n'abari bamuherekeje babwiye komisiyo ko ibi bibazo bitaba mu Rwanda ko n'ibyashaka kuza byakemurwa bitaraba ikibazo. Mu myaka itanu ishize, umuryango wita ku bibazo by'abarokotse genocide Ibuka wakunze kuvuga ko abarokotse genocide bakomeje kwicwa bazira ubuhamya batangaga cyane cyane mu nkiko Gacaca. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa Ibuka Bwana Ishakiye Naftali yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko mbere y'umwaka wa 2013 abacitse ku icumu bicwaga cyane, ku buryo buri mwaka yicwaga nk'abagera kuri 20, kandi bakora isuzuma bagasanga bose iyicwa ryabo rifitanye isano n'uko bashinja babahemukiye muri Gacaca. Aishaki yavuga ko muri iyi myaka ubwo bwicanyi butacyumvikana naho bubaye biba bidashingiye gusa ku cyaha cya genocide. Abagize komisiyo yo kurwanya genocide bishimiye ibisobanuro magambo bagejejweho na ministre w'ubutabera, bavuga ko n'ibyashoboka kuba mu batangabuhamya bashinja mu manza za genocide bikwiye gukumirwa bitaraba ikibazo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mugiye imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yoyifise ikibazo, mukurikira ibiganiro byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mutwumvira kuri metero 19 na metero 22.
Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC. Kigali izokwakira ubwa mbere inkino za nyuma z'ihiganwa rya Afrika rya Basketball, Ligue Africaine de Basketball, BAL mu mfunyapfunyo mu Cyongereza mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka w'2020. Ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wa Thomas Kamirindi hano muri studio.
Iyi nkuru yatangajwe kuri uyu wa gatatu i Dakar muri Senegal na perezida wa BAL Amadou Gallo Fall ari kumwe na Andreas Zaklis, umunyamabanga mukuru wa FIBA, urugaga mpuzamahanga rwa Basketball, Alphonse Billet, umuyobozi mukuru wa FIBA, na Adam Silver, komiseri wa NBA, ishyirahamwe rya Basketball muri Amerika ya Ruguru, n'umwungirije Mark Totom. Imikino y'amajonjora ya nyuma ya BAL izatangira mu kwezi kwa gatatu mu 2020. Izahuza amakipe ya Basketball 12, azaba agabanijemo amatsinda abiri, conferences mu Cyongereza. Iyi mikino y'amajonjora ya nyuma izakinirwa mu mijyi itandatu: Cairo mu Misiri, Dakar Senegal, Lagos Nigeria, Luanda Angola, Rabat Maroc, n'undumwe hagati ya Monastir na Tunis muri Tunisia. Amakipe ari mu itsinda rimwe azakinira mu mijyi itatu itandukanye. Buri kipe izakina imikino itanu, n'ukuvuga ko imikino yose hamwe y'amajonjora ya nyuma ari 30. Amakipe atandatu ya mbere, atatu muri buri tsinda bise Super Six, azahura mu mikino ibanziriza iya nyuma. Buri kipe izahura n'izindi zose. Noneho ane ya mbere ajye i Kigali mu mikino ya nyuma mu kwezi kwa gatandatu 2020. Iyi mikino ya nyuma y'i Kigali izaba mu bice bibiri, kimwe cya kabiri kirangiza n'umukino wa nyuma. Muri kimwe cya kabiri, buri kipe izakina umukino umwumwe. Amakipe abiri azatsinda azahite ahura mu mukino wa nyuma. Iyi mikino ni iya mbere na mbere NBA ishyizemo ubufatanye n'indi migabane y'isi. NBA na FIBA batangaje kandi ko bagiye gutangiza ingengo y'imari izafasha Basketball ya Afurika gutera imbere, birimo gutoza abakinnyi, abatoza n'abasifuzi no kubaka ibibuga. Bale yatangaje kandi ko amakipe atandatu azambikwa n'ikigo Nike, n'andi atandatu yambikwe n'ikigo Jordan Brand cy'icyamamare muri Basketball, Michael Jordan. Ibi bigo byombi nibyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Urakoze Thomas kuri iyo nkuru. Tubibutse inshuti mwese ko muri kumubandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Murundi kazi Evin Ishimwe ari mu bandi Banyafurika bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iki gihe bagize amahirwe yo gutorwa muri programu yari Mandela Fellowship kugira ngo baje muri Amerika gukarisha ubwenge mu bisata bitandukanye bijanye n'ibikorwa by'iterambere barangura mu bihugu byabo. Ishimwe yari yishikiye Radio Ijwi rya Amerika aganira na mugenzi wacu Oriane Tangishaka. Aratangura avuga ukuntu yatanguye uruganda rwiwe rwo gukora ibirato.
Okay, programme ya yari ni programme ifata mu mugongo no kwita ifata mu mugongo urwaruka ruriko rurarondera impinduka aho rubaye. Bikugira uronka ayo mahigwe nuko buri kurageragereza ku gukemura ikibazo kiri mu kibano cawe. Ni chatumye ndonka aya mahigwe ni kubwugo ruganda rwanje kuko dufise natwe turiko turakemura ikibazo kiri mu gwaruka gukubura kazi. Yego. Niyo novuga yampa aya mahigwe.
Numva nakuvuga ko wagiye hamwe mu mahiganwa ya benshi nabo nyina bari bifuza aya mahigwe yukuza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo banonosore imigambi bafise n'ubumenyi bafise kugira ngo babandanye batera imbere.
Yego.
None niki kicatumye ugira ubwo ruganda ko wasanzwe wize ibindi bitandukanye, burize ingenie electrique n'ibintu bitandukanye cyane no gutanguza uruganda bwo gushona canke gukora gukora ibirato n'ibindi byinshi mukora uza kutubwiye?
Ego, nkuko bivuze nyine biratandukanye kuko benshi barananwe ngati none wewe gute gukora amatara ukaza kuba mu reka nkoreshe cordonier twese cordonier turamunze ngati ukaza kuba mu cordonier ibyo bintu ntibijanye. Kugira ntangure gukora uru ruganda hari muri 2017 nari mpejeje amashuri haciye umwaka mpejeje amashuri muga ndicara ndabura kazi sinaronka nokora sinaronka ibintu nakimwe ngira mugabo cha ndavuga ati none kuguma nicaya ni hamwe sanga wirwa kumarigara ugatangura kuvuga ibidakenewe ugatangura gukora ibidakenewe ugasanga uri kuratu mwanya mugaca ndibuka ko nzi kujisha ati reka nkorere ikintu kizima kugira nshobore kwifasha nongere mfashe nabandi urumva ntibigarukira aha niho naciye ntangura natangwe gukora ko kwambara ku maboko ndaragerageza kurondera abakiriya mbona umwe ngo bariko baraza cha ndavuga ati sinohebera ku maboko gusa ko ku maboko si twese twambara ibyo ku maboko radi nkabakizwa ntibashobora kubyambara cha ndavuga ati reka ndabe ko nto girikirato cha ndagirikirato mbonye ngizikirato mbona baragikunze mugaca ndavuga ati ko ndi ko ndagirikirato ntibigarukire nga ntibigarukire kuri jewe gusa reka niyumvire kibi kintu kinini gishobore gufasha abandi kuko ninaguma nkori kirato ndijeje nyene nzojya je nyene muga mugenza njazo bagishonje cha ndavuga ati reka ndakigira ikintu nk'uruganda dukore byinshi turonke byinshi dufasha benshi
uti rero muga bavuze ati baragutwenga ugitangura abavyeyi bawo bavyakirie bate uvuga kuti ego narize amashuri gukora amatara uburi nyingiye gushona ibirato barakwemereye abajene benshi nabo nyine yongorane ndakeka bahura nayo uko nabafite icyumvira ariko bakumva ati ah iki kintu baraza kukigaya abavyeyi ntibaza kwemera wowe byagenze gute
naje niko byangendekeye abavyeyi baratangaye gusubiza abavyeyi babarundi ntibashoka badudurirako gusa mugura abona uri kuraraba uko bakwakira kumva guma kubwira ati none turarondera kazi nkabwira ndafisa kazi turarondera ukamengo nyine muri bo ako kazi nyine urabona ko atako bakunda
atako mu biro sakaza
bakumva mbwira rondera rondera gusa nyine batanguye kubona ko ibyo ndiko ndakora bikomeye igihe mu mwaka muri no mwaka nyine mu kwa gatatu igihe bampagashimwe nk'umukenyezi ari kararondera ihinduka mu gihugu cici Burundi urumva niho batanguye kubona ego yari ku munsi mukuru w'abakenyezi au niveau national niho mukuru umufaso niho mukuru w'igihugu yamako gashimwe muhira uratangura uvuga ati rega bwa bundi bya bintu birakomeye mukuru muko kwezi nyene batararampitamwe no muri yari batangura gati ugiruje muri America kubera bya biri
kubera bya birato washona
abana twigara bakaguma batwe nkabwira ndakora birato muze kunshorera akabona umengo no gushyina nabo batangura kuguruka amaso nyine uko nyene babonye ntangwe kuronka ubushimwe baravuga ati wow ati bwa bundi bya bintu birashoboka
mukanya turasezerana mu biganiro n'amakuru twatwa bafite kuri isaha yamara imbere yaho reka dusubira tubibutse ingingo nkuru nkuru z'amakuru twabashikirije abategetsi ba Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo batanguza ko umuntu agira kabiri yanduye umugera w'indwara ya Ebola mu gisagara cya Goma yitabye Imana mu gitondo cy'uno munsi kwa gatatu ni umunsi umwe inyuma y'uko bitangajwe ko yanduye Ebola uwo muntu ari mu myaka ya 40 yacukura ubutare yari yatabutse muhiriwe avuye mu karere k'intara Ituri iri mu buraruko bushiri ubuseruko bwa Kongo
Umuryango w'abibumbye uvuga ko abantu 770 bakize Ebola muri Kongo abandi 170 barakingiwe Umuryango w'abibumbye kandi ufatanije n'abafatanyabikorwa bandi wacunze muri uyu mwaka wose Ebola imaze abantu 77 babagenzi muri Kongo no mu rwego mpuzamahanga
Muri Kenya icyo gihugu cyasubiye kugurura no munsi kuwa gatatu ihoteli Dusit D2 n'umugwi Al-Shabab wari wakoze kwigitero mu kwezi kwa mbere uyu mwaka cabaye kimwe mu bitero byihaye inkumbi kurusha ibindi mu gihugu cya Kenya mu kiringo cy'imyaka itari mike abantu 21 barishwe muri icyo gitero camaze amasaha atari make mu wa mukuru wa Kenya Nairobi
naho umuryango wa Afrika yunze ubumwe urasaba ko abarasha abanyeshuri kuwa mbere muri Sudani bakurikiranwa bagahanwa by'intangarugero naho abanyeshuri basubiye nanone kwigaragambya bafite amafoto y'abagenzi babo bishwe barimo abana b'ingimbi bane barashwe n'abashinzwe umutekano kuwa mbere rero basaka bakabati turashaka guhora ntabwo dushaka impoza marira
naho muri Tunisia umushikiranganje wa mbere waho Youssef Chahed azo kwiyamamariza kuba perezida matora imbere y'igihe azoba ku itariki 15 z'ukwezi kw'icyenda ubwambwe wiwe Tahia Tunes watangaje inkuru ku munsi wa gatatu abonwa ko asa n'uzoba ari imbere y'abandi mu byerekeye gusubirira perezida Beji Kaide Essebsi yitabye Imana mu ndwi iheze amakuru rero n'ibiganiro twari tubafitiye kuri radio Ijwi rya Amerika hano iyo bigarukiye dushimire engineer Pierre Handley yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatuari Maskarara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye wabihagarariye ni Frederic Nkundikije kuri mikrofoni hamwe ari kumwe na Ange Fidel Niyongabo
na Thomas Kamilindi turabashimiye cyane rero umugoroba mwiza murakarama.